Eske turabuze abahinga baba informatise b'inzobere bashobora kudufasha noneho igihugu igize kirahombera.
Uravye imyaka kimaze cikukiye nico bandanya gihereza ivyerekeye ingenda amahera ya leta tunganywa ukabihereza abanyamahanga.
Abo ni bamwe mu bagize inama nshinga amateka y'u Burundi aho bari bamaze gushikirizwa icegeranyo cakozwe n'abashinga amateka bagize umugwi wa Maho ujejwe iby'ubutunzi kubijanye n'uko ibikorwa byo guhemba abakozi ba leta n'ibindi bikorwa mu bushikiranganje bujejwe abakozi n'akazi bitunganywa hagushika bishikiriye abo bitunganirizwa aribo bakozi. Nkuko biboneka muri ico cegeranyo nuko kuva mu mwaka w'2010 gushika uyu munsi, nukuvuga imyaka 14 iraheze ibikorwa byo gutunganya imishahara y'abakozi ba leta mu Burundi bikorwa n'abanyamahanga bakanabihemberwa amafaranga menshi cyane nkuko byashikirijwe nabo bashinga amateka. Impungenge rero zabaye nyinshi mu bagize inama nshinga amateka aho bavuga ko ubwigenge bw'igihugu bwahonyanzwe cyane kuko abanyamahanga batari bakwiye kumenya uko abakozi ba leta mu Burundi bahembwa ndetse akabari nabo babitunganya. Ubwo umushikiranganje Veniste Muyabaga atwara ubwo bushikiranganje yari yahamagawe kuri uyu wa mbere mu nama nshinga amateka ngo yishure kuri ico kibazo ndetse n'ibindi bihanze abakozi b'ubwo bushikiranganje. Abagize inama nshinga amateka bamubajije ikibura ngo Burundi bwitunganyirize ibijanye no guhemba abakozi bidaciye ahandi.
Turabona yuko hari abahinga babikoresha bari mu gihugu ca Tunisia. Mu gihugu c'u Burundi uko tuzi kingana, twe turabuze abahinga baba informatise b'inzobere bashobora kudufasha.
Abo bashinga amateka banavuga ko ubwigenge bw'igihugu bwaho nyanzwe kubijanye n'ingene guhemba abakozi bitunganywa bigakugwa n'abanyamahanga.
Cewe ndavyita ubwigenge bw'igihugu bwaho nyanzwe ndi myaka myinshi kuko ndabona yuko ari ibintu bihera nko muri myaka 2010. Ibi jewe mbere nkabibonamwo ko umengo hariho abakozi bamwe bo muri ibi bisata baba babifisemo inyungu.
Ikindi bavuga nuko batizeye neza iyo programme ikoreshwa mu guhemba abakozi bagendeye ku biharuro babona muri ico cegeranyo. Basaba ko byokurikiranwa vuba kuko harimo ubusuma ku gihugu.
Ibiharuro twabonye muri raporo birateye ubwoba. Isiguro batanze ngaha muri raporo irateye ubwoba ko bokubwira yuko uwo mukozi biyumviriye yuko yatanguye akazi mu mwaka wa 2023. Iyo rejisiere mwumva mwoyiha icizere kimeze gute? Idashobora kumenya yuko atamukoze ashobora gukora imyaka 1820.
Kuri ico kibazo icegera ca mbere c'urongoye inama nshinga amateka Sabine Ntakarutimana nawe avuga ko ubwigenge bw'igihugu bwaho nyanzwe. Yaciye asaba umushikiranganje ajejwe abakozi gusigura kiriko kirakogwa kugira ngo imishahara y'abakozi ntisubire gutunganywa n'abanyamahanga.
Caro JC yari haruri imishahara irinda kuja guharurirwa mu kindi gihugu gutakaza ubwigenge. Iki rero bamukidusigurire neza mbere munatubwire nivyo muriko murakora kugira ubwo bwigenge bw'igihugu vy'ukuri bugaruke ngaha mu gihugu.
Kuri ico kibazo umushikiranganje Veniste Muyabaga atwara ubushikiranganje bujejwe abakozi n'akazi yemeye ko habaye amakosa akomeye akaba yasiguye ko hari biriko birakogwa kugira ngo gutegura imishahara y'abakozi bive mu minwe y'abanyamahanga ku neza y'igihugu.
Turiko turagerageza kugira by'ukuri abarundi kandi nkuko babibajije ati nta ba informatisi barundi urundi bufise turabafise kandi baciye ubwenge. Ubwo iyo mishahara igakoregwa igakurikiranwa kuva tugitanguye kuyikora gushika ishikire beneyo ata muntu n'umwe wo hanze aceshe mu kuboko. Turafise proje yitwa PAFEN iriko iradufasha.
Umushikiranganje Veniste Muyabaga avuga kandi ko mu masezerano yari yakozwe mu gushira mu minwe y'abanyamahanga ico gikorwa co gutunganya imishahara harimo kwigisha ubuhinga buzwi nka informatique mu rurimi rw'Igifaransa abarundi kugira ngo bazoce babyikorera mu yindi myaka ariko bikaba bitakozwe.
Ivyerekeye iyo rodisier mu makontra yakozwe aba Tunisien aba informatisi muri Tunisie ariko muri iyo soko nyene hari hategekanijwe yuko haca haba kwigisha abahinga b'abarundi harabaye ico no kwita makosa ubwo bumenyi ntibwaba bigitangwa.
Icegera ca mbere c'urongoye inama nshinga amateka Sabine Ntakarutimana yaciye asaba ashimitse uwo mushikiranganje gukurikiranira hafi itangwa ry'iryo soko ko hatoba harabayemwo inyungu za bamwe bityo abazofatwa babihanigwe kuko habayeho gushira igihugu mu kaga. Yasabye kandi ko ubwo bwigenge bw'igihugu bwaho nyanzwe bwogarukanwa mu gihe ca vuba. Iruhande y'ico kibazo co gutunganya ibijanye n'imishahara y'abakozi ba leta abashinga amateka bagarutse kandi cane no ku bibazo bijanye no gutunganya kunganya abakozi ba leta bidakogwa neza ibibazo by'imishahara itangana aho usanga abafise amadiploma ari hasi bahembwa amafaranga menshi kurusha abafise izo hejuru abahembwa badakora abahembwa imishahara ibiri ni ukuvuga abahembwa kabiri mu kwezi kumwe bahembwa na leta imwe n'ibindi bitandukanye birimo kudakora neza muri ubwo bushikiranganje bujeje w'abakozi inama nshingamateka ikaba yasabye ubwo bushikiranganje gutorera inyishu ibibazo bihanze abanywanyi babwo canke bahindura abakozi bose babukoramwo kuko hari byinshi bidatunganye. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.